murabona yuko ikibazo cyo Burundi aho kigeze uyu munsi ari kibazo usanga kiraje ishinga ubwa mbere twebwe abantu twebwe nyene na cane cane mbere indongozi mu bandi haba ndibaza ko ari ku butegetsi canke mbere na twebwe hari ibibazo byinshi usanga tudahuje na gatonyi n'ubwo butegetsi mu gifaransa twitwa opposition. Hanyuma kandi urabona hariho rero n'amakungu agenda akurikirana ikibazo cacu c'i Burundi utanguriye ku karere ukaja kuri Afrika mbere kuja no ku makungu yose. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero carerekanye yuko kigikurikirana neza kandi gishaka gufasha kw'abarundi twotera intambwe kugira turonke inyishu kuri ico kibazo gishobora kuzana ingorane mu Burundi ndoneho zaraje hoho ishobora kuza no mu karere kandi naho nyine urabona ko zaje ugiye kuraba ingene abantu biri baraterana amajambo. Wewe twarose umwanya wo kuganira n'uwaserukira igihugu cya Amerika Obama muri kano karere kacu. Ubwa mbere turabashimira ku kugene Amerika igende iterera mwe iboneka uraze rujya rugendo uriya munyamabanga kiyacegera cy'umunyamabanga jejwe umengo w'iz'amakungu yashikirije ibujumbura igaherukayo turaze kandi uruhara ubuserukira yo guca Amerika muri inama y'umutekano yagize no kuvuga igihugu cya Amerika cyagize mu gufatwa kwa yangingo iheruka ku kibazo cy'u Burundi. Twongera rero turaca hirya no hino ingene tubona huboneka umuti ku kibazo cy'u Burundi. Turamusigurira ko twebwe dushyigikiye cyane ibiganiro byane bisabwa
mu majambo make cyane rwose perezidanti
Ntunganya birondera mu nzira y'amahoro
mu majambo make cyane rwose ikintu mwamushikirije mwebwe mwipfuza ko cyokorwa n'iki
nuko abantu bobandanya bahimiriza abari bo bose na cane cane leta y'u Burundi kugira bumve ko ibiganiro atabikumiriye ariyo nzira yonyine ishobora gutuma turonka inyishu nziza kandi ishimisha bose kandi ishobora kugira ayiteje abarundi. Urabona ko baruje cane ugiye kuraba ingene ubukene bwinjiranye abarundi bose kuva ku muto gushika ku mukuru
abatavuga numwe na leta hari uruhara bafise muri uyu mudurumbanyo canke izo ngorane zose muvuze aho abarundi batakironka nico bashira ku munwa aho batakironka nagafasha harakabo
icabire no kubwira nuko ikiyo cyo Burundi kitavuye ku batavuga numwe na leta kuko tuze turavyibutsa cavuye kutubahiriza amasezerano y'Arusha no kutubahiriza ibyizwa shingiro mu kurenga ku byanditse muri byo bwirizwa mu biraba ikirengo cy'umukuru w'igihugu. Ntago ruhara rero ubwa mbere abatavuga rumwe na leta bafise mugabo ikibazo iyo kivutse rero gica kibyara n'ibindi
perezidanti Ntunganya muravuze ikibazo cha manda ya gatatu icyo kibazo ariko mu amakungu eka intumwa zose zagiye mu Burundi zisanita nzita kigarutse ko ivyo ntibibatera makenga kubona bavuga ko mwoja mu biganiro gusa icyo kibazo kitavuzwe.
Oye erega n'ubundi ubu ntawoza kugira ngo rekanje kuri icyo kibazo cyonyine gusa kuko noneho cararengewe nica n'ibindi cyatuye mu Burundi kuko iyo hamaze kuba abantu bapfa urabona ibiharuro bitangwa ubu bamwe bati amajana 5 amajana 6 abandi mbere batarasha ku gihumbi mugabe ico tubura coco nuko hari abarundi bapfuye kubera ico kibazo.
Perezida Ntibantunganya mwavuze ko amakungu akwiye mwasavye ko amakungu yobandanya ahimiriza Burundi mbe uburyo bwo guhimiriza Burundi kugira ngo uje muri ivyo biganiro n'ubuhe muri mu bantu bo baba basaba ko ibihano byo bandanya gufatirwa Burundi abanyagihugu bavuga ko ivyo bihano bigira ingaruka mbi kuri bo cyane cyane
mu kirundi se turibuka ikirundi kiwacu gukananira abagabo ntiyimye kandi ngo gatozi k'intabarigwa ngo gashaka abagabo babona jewe ndi umurundi akunda igihugu canje cyo kimwe n'abandi barundi je ndibaza yuko tutoreka mu gihugu cacu kigende akagirire